ibyo dushaka gushika ko tumaze imisi tubimenyesha abarundi n'abanyamahanga ko intwaro imeze nabi abari ku butegetsi no munsi batwara igihugu nabi sanswe bizwi yuko ari abantu bashira imbere ukwiba amatungo y'igihugu cyo gituma haraciye imisi twarafashe ibigwanisho kugira batwumvirize bumve bicare natwe kugira tutorere inyishu uko gutwara nabi igihugu cyo muri iki gihe
mbega mushigana he Richard Chiramunda intwaro mbi intwaro isesagura umutungo w'igihugu unyuruza umutungo w'igihugu ika imeze nabi nta bundi buryo bwo kwigwanya cyane cyane muri iki gihe muri imyaka turimo bahashirwa imbere demokrasi iyo niyo ntumbira mwatoye ntumushobora kuja mu Burundi mugahiganwa n'abandi matora mugashikiza ivyumviro vyanyu n'imigambi yanyu myiza
ntitwashitse kuri uyo mugambi wo gufata ibigwanisho ubwo nyene harabaye ibintu ibimenyetso bitari bike twarungikiye iyo leta iranka kubyakira iranka kutwumviriza ibandanya itwita abasuma abambuzi imburakimazi abantu batazi ibyo bari kubarakora nico gituma twakivye tufata izo ngingo zo gufata ibigwanisho kuko twabona yuko atayindi ntumbero ihari isigaye yuko abo bategetsi bari kubaronona igihugu babashe kumva ibyo tuko turababwira
munshi na Richard Chiramunda murazi ivyagiye birashika gihe hari mu rwi urwanyu ubutegetsi amaherezo uyo murwi waruhiye kwicarana n'abari ku butegetsi abanyapolitike kugira ngo amahoro aboneke ariko ibintu muri ico gihe vyari vyatikiye abanyagihugu bishwe ntimutinya ko ivyo bizotuma n'abanyagihugu boba bashaka ku butegetsi buhinduka ikabiyamiriza uwo murwi wanyu kuko bibuka ivyo baciyemo
ntibashobora kubiyamiriza kuko nibo bawushigikiye kandi abanyagihugu sana n'abantu bakuze babona ibintu barazi yuko iyo tugamije ibitero dutera ibirimbiro by'abasirikare cyangwa iby'abapolisi iyo duhuye n'abitwa imbonerakure nabo nyine turabahasha mugabo nta munyagihugu n'umwe tujyugwara nicyo gituma abanyagihugu basanzwe badushyigikiye aribo batwerekana inzira ducamo
nta cigwa mushobora gukura mu byashitse muri Congo aho abakuru b'imirwi irwanya ubutegetsi muri iki gihe bariko basa n'abakwitwa intare mu gahanga na sentare mpuzamakungu ibyo ntimubitinya ko bishobora kubashikira
sentare mpuzamakungu ikubita inkoni mu gahanga iyo ari bitero byatewe ku bantu b'intungane ku bantu batwaye neza igihugu none nk'abakubise abakirukana ba Samuel Do n'abandi kubera bamye bahora biba ubutegetsi amatungo y'igihugu ubajya babirukanye ugira barahanywe na nizo tribunal penal international ahubwo barashimiwe nuko gusa mu nyuma baciye basubira gutwara nabi iyo ukuyeho abambuzi abicanyi n'abononye nta tribunal nimwe izo gukurikirana ahubwo bizo kuguha umudari
igihe cy'amatora aheruka abarundi barerekanye ko umugambi uri ku butegetsi gushika ubu awushigikiye ikintu kibemeza ko mwebwe umugambi wanyu ushaka ushigikiwe n'abanyagihugu na urya uwo mugambi utaranaba mukiri umurwi urwanya ubutegetsi
bo ndakwishura kubiri ubwa mbere muhari wacu ni waba umugambwe tuzokwiyandikisha tuje mu matora nibadukundira tuzohiganwa tuzoraba hagati yabo natwebwe abanyagihugu biyumvamo icya kabiri nacu mu 2010 abo bari ku butegetsi nta matora batsinze birazwi ku mugaragaro yuko
ibyo aho sindakwemerera mushinga ntaye Richard urazi ko hariho amashirahamwe mpuzamakungu yari kwarorera eka n'amashirahamwe mu Burundi ategamiye ahantu na hamwe yose yaravuze ko amatora yagenze neza
na jewe ndagarusa uko nyene ndagusubizamwo none kubera iki hariho abarundi batari bake biyonjoroye bakava muri ayo matora
abo barundi muri iki gihe ubabaje urabona ko bagize amakosa nabo nyine
oya nkumbure n'ibyo mwe bababarira mugabo twebwe sivyo batubwira nkumbure ubu bafashe iyindi ngendo iyindi ntumbero yo kwiyegereza iyo systeme y'amatora bari kubakoresha uwundi mukino mugabo muri bo ntibigeze kandi nuno musi ntibaremera yuko amatora yatsinzwe nabo bantu.
Mu guheraheza mushiya ntahe Richard Kiramunda, umurwi wanyu ni mushasha nkuko mwabivuze, ibigwanisho mubikurahe? Eka nta murwi numwe ushobora gutsinda abasirikare b'igihugu udafise abantu bo hanze bawushigikiye. Abantu bo hanze bawashigikiye ni bande? Eka ibigwanisho mubikurahe?
Oya, nukuri ibigwanisho tubikura mu banyagihugu bacu. Nta banyamasingwano, ntituko tugwanira abanyamahanga, ntituko tugwanira abazungu cyangwa abaki, na banyagihugu babiduha imfashanyo.
Kubwanyu abanyagihugu batunze ibigwanisho?
Barafise uburyo bwo kubidushikanira. Barabitunze, baregeze kuba babitunze, baregeze kuba babibitse. Mugabo uburyo sukuzana gusa ibigwanisho, hariho uburyo bwinshi bushobora kuboneka kugira ibyo bigwanisho biboneke.
Ibintu bizoshika bivuye kuri ibyo bitero byanyu muzo vyemanga ha urya umuntu atangwa ingwano ntamenye ingene hera, ibintu byose bizoshika muzo vyemanga?
Abatumye dufata ibyo bigwanisho barabanza bemange ivyo bari kubakorera abanyagihugu, natwe tuzukwemanga ivyo twagize kugira tubakingire abyo mabi.
Richard Kiramunda, umukuru w'umuhari urwanyu ubutegetsi mushasha MNB, murakoze cyane gose kuri aka kanyamato kugira ngo tuganire.
Nitwe tubashimiye.